Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Njuti mwese mundu uteza amatwi muri neza. Aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ni joro ryo kwa gatandatu nibwo baje baraza bamanuka mu kandi bagenda bafata abantu munani. Muri abo bantu munani bafashwe, umwe niwe wacitse avamo.
Uyo ni Gilbert Musavyimana, umwe mu bashize umutekano mu ikampi impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara iburengero bw'u Rwanda. Asigura ukuntu igipolisi cy'u Rwanda caje kigafata abantu muri iyo kampi. Abantu b'ingenzi 189 bashobora kuba baguye mu isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cya Indonesia. Ubwicanyi n'umutekano muke mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko byatumye imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zasinzikajwe n'inzara. Imbohe 12 zari zafashwe n'abagizi ba nabi ku bwato bwo mu gihugu cy'Ubusuwisi ku nkengero y'igihugu cya Nigeria zarekuwe. Umushingamateka Jair Bolsonaro yari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Brazil. Aya makuru yose rero mu dutega amatwi mu kanya turabashikiriza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko biriko biratuma imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara, nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa PAM ribivuga. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ko gikumu mu kwezi guheze atariko arubahirizwa. Ayo masezerano yari afise umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye mu mwaka wa 2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 400. Ayo masezerano yavuga kwingabuza Perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi bategerezwa gusangira ubutegetsi. Abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa. Ingwano irabandanya mu ntara ya Western Bahr el Ghazal hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko ishyirahamwe PAMER bivuga. Igikorwa cyo gutanga ibifungurwa muri zo ntara cyari cyasubiye gutangura mu kwezi kw'icyenda inyuma y'amezi ane. Abanyagihugu bari bamaze bataronka imfashanyo yamara umutekano muke muri iki gihe watumye icyo gikorwa gihagarara, nk'uko PAMER bivuga. Kandi bitekanijwe ko umukuru w'abarwanya ubutegetsi Eric Machar afata indege imujyanye ku murwa mukuru wa Sudani, imukuye ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum, imutwaye ijuba mu birori byo guhimbaza amahoro byatunganijwe na Perezida Kiir. Bitekanijwe kandi ko Perezida wa Sudani, Perezida wa Uganda na Perezida wa Kenya bitaba ivyo birori. Yamara gushika ubu ntibiramenyekana ko Machar azoja muri ivyo birori ku munsi wa gatanu. Umuvugizi wiwe yavuze ko barindiriye kuraba niba imbohe za politiki hamwe n'izindi mbohe zipfungiwe ivyaha vyo mu ngwano zizorekurwa. Isosiyete yo mu gihugu cy'Ubusuwisi y'ubwato butwara ibidandazwa yatangaje ko abakozi bo muri ubwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkengera y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barekuye. Isosiyete Masaol Shipping ivuga ko abanyafilipino indwi, umunyaslovenia, umunyarumani, umunyakoroesia hamwe n'umunyabosnia barekuye ku munsi wa gatandatu ku kivuko cyo mu gihugu cya Nigeria cyitwa Harcourt. Uyu munsi ku wa mbere bakaba bari mu gihugu cy'Ubusuwisi aho bitekanijwe ko bazoca baja mu miryango yabo. Iyo sosiyete ifise icicaro i Geneva yatangaje ko ta donido ifatwa n'irekurwa ry'abo bantu itekanijwe ngo kuko vyohava biha ingoga izindi nkozi z'ikibi zinyuruza abantu. Isosiyete Masaol ivuga ko ubwo bwato bwari butwaye ingano bwatewe ku igenekezo ya 22 y'ukwezi kw'icyenda igihe bwari buvuye ku kivuko cyo mu gisara cya Lagos mbubugiye ku kivuko cyitwa Harcourt. Abatebwo bwato bavuga ko bakoresheje ingazi mu kubushikira. Indwi mu bakozi ubwo bwato ntibari bafashwe. muri kumra bandanye kumviriza iradio hejwe ya Amerika mu gihugu cha Brazil mu shinga mateka ari mu rwi abanyapolitike bashiki imigenzo n'imico y'abakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora mukuru gihugu insinzi yiwe yatumye abantu bagira ubwoba ku imigambi yari imaze gutera imbere agataka k'abanyagihugu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro bishora gusubira inyuma Bolsonaro akomoka mugambwe Social Liberal Party yatsinze amajwi 56% mu matora inshuro igira kabiri yabaye ejo ku munsi wa Mungu ubwo uwo bahiganywe ku rundi ruhande rwo mu bafu Fernando Haddad wo mu mugambwe w'abakozi Workers Party yaronse amajwi 48%. Bolsonaro yahoze ari mu kapitene mu gisirikare azwi kubera imvugo ikarishe hamwe n'ibintu yemereye abanyagihugu byatumye bamuha katazirano ka Tropical Trump no kuvuga Trump wo mu bihugu byo muri Tropica. Perezida Donald Trump uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko yazi neza n'uyu mutegetsi yatowe mu gihugu cya Brazil kandi bemeranije kunagura udandaje hagati ya Amerika na Brazil. Bolsonaro yamamaje avuga ko azoshira imbere intwaro yubahiriza amategeko kandi azoha abapolisi uburenganzira bwo gutuza inkozi z'ikibi. Yamara abanyabrazil benshi barateye umutima uhagaze n'ukuntu yama yavuze ko akunda intwaro z'igitugu zo mu myaka iri hagati y'1964 n'1985 hamwe n'ukuntu yama yavuze nabi abirabure abana basangiye gitsina hamwe n'abapfasoni. Indege y'isosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia arimwo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yarayiguye mu mazi imaze 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta. Umuvugizi wa sosiyete yo ndege Sutopo Purwo Nugroho yashize amafoto y'iryo sanganya ku kibanza Twitter cyandikwa ko amakuru arimo amafoto y'amavalise hamwe n'ibice bimwe bimwe by'iyo ndege bimaze gutorwa. Nugroho yavuze ko muri izo ngenzi harimwo umwana umwe hamwe n'ibibondo bibiri. Ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijejwe gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java. Umutegetsi akora muri ibyo biro bavuga ko atibaza ko hari umuntu n'umwe yarokotse. Iyo ndege ngo ishobora kuba yari ibiye gushika ku metero 30 canke ku metero 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye imivyimba itari mike yari ku metero 15 byahabereye iyo sanganya. Tubibutse inshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza iradio nkijwe rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kigihe mu Burundi twumvikana ya kometero migufi ya short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mutwumvira kometero 45 kometero 31 no kometero 41 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira kometero 19 hamwe n'imetero 22 i Kigali twumvikana kuri FM 104.3 i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Makuru mu karere tuyatangure mu Rwanda ho umucamanza muri sentare y'ikirenga yasibijwe urubanza rwungurujwe Charles Bandura aburanamwo n'ubushikizamanza ivyaha vya genocide. Ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusari i Kigali mu Rwanda.
N'urubanza rwatangiye rukerereho amasaha abiri kubera ko bwana Charles Bandura aturuka muri gereza ya Mpanga iri Nyanza aza kuburanira mu rukiko rw'ikirenga ruri Kigali. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza n'impamvu zatumye uruhande rw'uregwa rujurira ibihano by'urukiko rukuru. Muri zo harimo kwabamwunganira Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko Bandura yahamijwe ibyaha bya genocide nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko yabikoze. yakoze. Baravuga kandi ko atahawe uburenganzira buteganywa n'amategeko ku birebana n'impamvu nyoroshya cyaha. Abunganira Bandora kandi bakavuga ko yahamijwe ibyaha atigeze yireguraho ku rwego rwa mbere. Ni mu gihe ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi na mugenzi we Madame Claudine Dushimimana buvuga ko nubwo umucamanza wa mbere atamuhamije icyaha cya jenoside, yamuhamije ko yabaye icyitso cy'abakoze jenoside kandi ko ibikorwa bitahindutse ndetse n'ahantu yabereye ngo ntihahindutse. Urubanza ruri mu rukiko rw'ikirenga mu gihe izindi manza nyinshi zerekejwe mu rukiko rushya rw'ubujurire. Profesor Rugege yavuze ko imanza zose zatangiye kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga arizo zigomba gukomereza muri uru rukiko. Mbere yo kugira icyo bavuga ku miburanira, bunganira Bandora babanje kugaragaza bimwe mu bibazo bibabangamiye bahereye ku buzima bwa Bandora. Basabye umucamanza kujya mwihanganira igihe bibaye ngombwa ko asohoka ajya mu bwiherero kubera ko arwaye indwara y'igisukari izwi nka diyabete. Aba banyamategeko kandi bahise basaba umucamanza ko yaburanisha urubanza uko bisanzwe, akirengagiza imyanzuro w'ubushinjacyaha bwakoze ku miburanire. Bavuze ko mu iburanisha riheruka umucamanza yategetse ubushinjacyaha gutanga imyanzuro mu nyandiko igaragaza birambuye iby'abatangabuhamya b'abashinja Bandora bavuga, kugira ngo urukiko rw'ikirenga rubigireho ibisobanuro bihagije. Icyakora aba banyamategeko bakavuga ko ubushinjacyaha bwafashe iyo myanzuro buyiha Bandora ntibwayigeza kubamwunganira. Bakavuga ko kuyiburanaho byagorana kuko batazi biyikubiyemo, bagasaba kwitesha agaciro. Umucamanza Profeseri Sam Rugege yabajije ubushinjacyaha niba bwarageneye abunganira Bandora kopi y'imyanzuro, maze busubiza ko watanze imyanzuro atabagereye kopi. Gusa ngo Bandora yaje kumenyesha abamwunganira ko yabonye iyo myanzuro. Bandora yasobanuye ko nawe atazi biyikubiyemo kuko atabonye umwanya wo kuyisoma kubera impamvu z'uburwayi. Umucamanza yavuze ko ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha nta ngingo nshya zirimo, ahubwo ko ari ibisobanuro by'inyongera yasabaga ubushinjacyaha. Yavuze ko urukiko rudashobora kwisubiraho ngo ruvuge ko ibyo rwasabye ntacyo byarumarira, maze abwira abunganira Bandora ko ibyo basaba urukiko rutabibemerera kuko ngo bidasobanutse. Umucamanza Rugege yahisemo gutanga ikindi gihe abunganira Bandora ndetse na ubwe bakazabanza gusoma ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha bakazabona kuburana. Bwana Charles Bandora azwiho ko yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Ngenda, ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mbere ya jenoside kandi Bwana Bandora yahoze ari vice perezida w'ishyaka MLND ryari ku butegetsi aho muri Ngenda. Mu 2013 nibwo yoherejwe n'igihugu cya Norvege kuburanira mu Rwanda ku ikubitiro yaregwaga ibyaha bitandatu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwahanishije Bwana Bandora igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bitatu birimo no kuba icyitso cy'abakoze jenoside. Ibihano yajuririye kuko n'ubusanzwe yaburanaga haka n'ibyaha. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 21 z'ukwezi gutaha kwa 11. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Tukiri mu Rwanda kandi, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bw'Ikiremwa Muntu yongerewe amabanga mashasha yo gukurikirana umunsi ku munsi no gusuzuma amabi yo koreza igufa Abanyarwanda. Igihe yari imbere y'Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda, inzego zose zikoranye, ikomisiyo yasavye Leta y'u Rwanda kuyongera umutahe kubera ayo mabanga mashasha ashinzwe. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumutakabonyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ubwo yamurikaga ibikorwa byayo by'umwaka 2017-2018, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yatangarije abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ko iyi komisiyo yongerewe inshingano zo kuba yigiye kujya igenzura ko mu gihugu nta bantu bakorerwa iyicarubozo. Umuyobozi w'iyi komisiyo ni Rema Darina yasabye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko bahabwa ingengo y'imari ihagije kuko bagiye gukora inshingano ziremereye.
Itanga ububasha navuga burambuye kandi busesuye kugira ahantu hose ashobora gukekwa ibikorwa by'iyicarubozo cyangwa se bitesha ntagaciro. Ubwo harimo gusura za prison ko twabikoraga nubundi, hakiyongeramo gusura bidaye ubwo byabafite ubumuga byo biri specific. Itegeko ryagiye ritanga riterura ibyari mu makonvensiyo mpuzamahanga uko bigomba gukorwa, cyane cyane kiba kigamijwe no kwigisha abantu inzego z'umutekano, kwigisha abajije nimba ari umuntu waregewe urukiko rwaregewe ko umuntu yakorewe yicarubozo, umucamanza akamenya uburyo acurubanza ashingiye ku byagaragaye.
ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda bwongeye kugaragara nk'ububangamiye uburenganzira bwa muntu. Ahatanzwe ingero ko muri gereza ya Rwamagana yonyine yuzuye ku kigero cya 44%. Umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu asaba abashinzwe ubutabera ko bakwihutisha kujya batanga ibindi bihano bitari gufunga gusa biherutse gushyirwa mu itegeko mu rwego rwo kugabanya abafungwa.
Kigomba kwihutishwa ari ugushyiraho uburyo bwo kurangiza igihano cy'ifungo bitabaye ngombwa gufungirwa muri gereza nk'uko byemejwe mu mategeko. Kwihutishwa gahunda gushyiraho gahunda ihamye yo gukemura ikibazo cy'ubucuruzi muri gereza ya Rwamagana. Usanga ariho hari ikibazo gikomeye.
Abagize inteko ishinga amategeko bagarutse ku bibazo bihora bivugwa muri za transit center aho abafungiye bavuga ko bahohoterwa. Abagize inteko nanone bakabaza n'uburyo hari abantu bafungirwa ahantu hatemewe. Depute Frank Habineza na mugenzi we bombi baturuka mu ishyaka Green Party.
Haracyari ibibazo bivugwa yuko hari za transit center zikoreramo iyicarubozo ko mu bishinzwe gukurikirana iyo biyicarubozo. Sinzi niba mwabikurikiranye, bamwe batwaramo mu buryo batasobanukiwe cyangwa se n'imiryango yabo ntimenyeshwe.
Hari gereza usanga muri iki gihe ziri ku tugari no ku mirenge, noneho umuyobozi gitifu agafata nk'umuntu akamufunga. Ibyo ntabwo byakabaye ikibazo, ahubwo ni igihe uwo muntu amaraho ngaho kugira ngo agezwe kuri polisi.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko ifite ububasha bwo kuba yakurikirana abayobozi bose batubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ivuga ko abakomeje gufungira abantu ahantu hatagenwe baba bica amategeko.
Abo twasanze bamazemo iminsi, twasize bavuyemo, twasabye ko itegeko rigomba kubahirizwa. Ubuyo dusanze hari umuntu urimo urengeje igihe dusiga avuyemo. Ni amategeko ateganyije gukora amezi abiri gusa. Twakongeye gukangurira abakuriye za transit centers kuko ubundi ziba ziri mu turere. Ikindi twasabye ko twabisabye muri imyanzuro twatanze ko hagomba kubaho uburyo bwo kumenyesha imiryango yabo. Uwo muntu kumenyesha umuryango nicyo kibanze, kuko kugira ngo hatabe ibibazo kubanga umuntu yaburi wengeyeyo ntabwo azaho ari. Ibi ngibi by'umutugari ntabwo twabyita za gereza. No, gereza ni ahantu ubundi hashyirwaho n'itegeko. Iyo bitari itegeko ntabwo bwita gereza. Ubwo by'umutugari no muri mirenge ntabwo navuga ko byemewe mu by'ukuri. Abantu bagomba kujyanwa kuri polisi, ntageza za mutugari cyangwa ku mirenge.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isaba abashinzwe ibigo bya transit center kujya bamenyesha ba nyirabantu babifungiwemo aho baherereye, kugira ngo barinde abaturage guhora basiragira bashakisha abantu babo baba batazi aho baherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Abanyekongo bari mu ikampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugeramiwe nyuma yaho bamwe mu batwariwe n'abapolisi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Gilbert Musavyimana, umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kampi, ivyerekeye icyo kibazo.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza? Bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu, nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe, umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru, ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku Kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9? Hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8 n'ubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe. Ni ukubagira ipoteza, bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhahamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi, ariko nta mpamvu n'imwe abiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe waba usanzwe ubazi, uzi neza imyitwarire yabo? N'indakemwa?
N'indakemwa rwose, ni abantu bazima kuko babafashe bari mu muhanda bari kwigendera hari akiri na kare, barabafata bagafunga ntacyaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu 7 tuvugira mu maboko ya polisi, ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta mugore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu b'abasore bagiye bafata. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajyanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo. Umwe muri abo bajanwe nabo afatwamo kuko abandi bari bafite babashizemo amapingu nabo baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
ntacyo bamufatiye gusa niyo terwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba kuko hano badukoreshamo ibintu bimwe byabo bagenda baduteramo iterabwoba bavuga ngo twaragumutse ngo twagiye kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta ikagenda ibabwira ibintu bitari byo icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorerwa ihohoterwa tutazi iyo rivuye ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi ribabwira iki ribumvisha iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaye ritinya iyi leta nta kintu bigera bakora na kimwe baracecetse bari aho ngaho nta kintu bakora iyo tubabwira ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi kuko ahantu turaharambiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa agiye bafunga hari undi umwe bigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga ntarengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa cyenda cya kwa munani hashize hafi amezi abiri hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose nta makuru ye uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turagushimiye Gilbert Musabyimana wo mu kampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Turagushimiye nawe Etienne. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu ntihagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendanwa.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abamenyesha makuru mu Burundi basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru aho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe b'ibisata bya leta bagirijwe ko badatanga amakuru. Byashikirijwe kuri munsi wa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganji bwajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ariho hose ariko kuyaronka ni kibazo. Umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru. Ico cigwa cyacerekeye uburenganzira bw'umenyesha makuru mu kuronka amakuru.
Harakenewe itegeko rihatire abatanga amakuru kuyatanga. Dufise loi sur l'accès à l'information. Umutegetsi adatanze inkuru nta na kimwe kimukurikirana n'ukuri. Ubu nta n'itegeko ribiri aho yatigeze zimburana na wewe arakire kukwikira bisabwa na demokrasi intwaro rusange ko dushyahaye amategeko ahatira abantu kuduhare document public ahatira ababiza gutanga amakuru kutubwira amakuru.
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze iby'abashikiye ku kazi wabo.
Byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho hariho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha, ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduhe amakuru atubwira ati mwebwe muri iwacu narabwiye yuko ata makuru nzosubira kubaha. Nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yokwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo twa do réponse bakisigura
mu batumye muri iyo nama hari nk'umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyesha makuru sense Nestor Bankumukunzi mu byashikirije harimo ivyumviro vyuhira ivyo uyo menyesha makuru iraheje kuvuga
kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko kuri radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha makuru none utabahaye makuru bizogenda gute mwuga ntibazoroha kuwukora bazoguma wukora bazocacha mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero je nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba afite tunenge mbere binenge ari karanyigeze
hagataho bango bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiryo tegeko yotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro ni kindi Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo ryobaho ryoshobora gushirwa mu ngiro we washize tegeko kuti uzotegeza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bwo yatangira ico je nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bw'abamenyesha amakuru Mugu kazoza ukori nkuru zisuza amateko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashaka kushunyitwarira kuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko
itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe nariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashizweho mwaka wa 2000 nayo ku ruhande rwa Afrika y'ubuseruko mu gihugu cy'u Buganda risanzwe iriho ryashizweho mu 2005 kumugwa mkuru intera muramvya Fidelite ishatse ijuje ya Amerika
urakoze Fidelite twakwibutsa ko mu Rwanda iteko risaba abategetsi guha amenyesha makuru amakuru byashizweho igihe cyose bayasavye byemejwe mu mwaka w'ibihumbi 2013
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tuwamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha reka tubibutse inshamake makuru twabashikirije mu kanya twabwiye ko indege y'isosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia irimo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yaraye iguye mu mazi imaze iminota 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijeje gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java Mutetsa akora muri ivyo biro avuga ko atibaza ko ari umuntu numwe yarokotse twabwiye kandi ko mu gihugu cha Brazil umushinga mateka ari mu rwi w'abanyapolitike bashikiye imigenzo n'imico bya bakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu twabwiye kandi ko isosiyete mu gihugu cy'u Swiss y'ubwato butwara ibidandazwa yatangaje ko abakozi bo mu rwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkengera y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barikuwe twabwiye kandi ku bwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko biriko biratuma ifashanyo bifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara nk'uko ishyirahamwe mpuzabakungurijejwe kiga cy'ibifungurwa PAME ribivuga iryo shyirahamwe rivuga kw'ivyo byerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ko igikomo mu kwezi guheze atariko rubahirizwa ayo masezerano yarafise umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye mwaka 2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika ibihumbi amajana ane ayo masezerano yavuga ko ingabo za perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi batinza gusangira ubutegetsi abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa ingwano irabandanya rero mu ntara ya West Bahia El Gaza hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko ishyirahamwe PAME ribivuga Inshuti mwese mukunda iradio ijwi y'America igano twateguriye kuri isaha bigaruke ngaha tuboneho akanya kandi ko gushimira engineer Nelson yadufashe mu giga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye aba duteza amatwi mwese turabashimiye mubandanye rero mukurikirana iradio ijwi y'America ibiganiro byacu birabandanya turabashimiye cyane rwose turayifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.